muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Numwanya w'ibiganiro byibanda ku Burundi.
Abaje mu Burundi bariyumvira n'amatwi yabo, bakibonera n'amaso yabo, buryo bakamenya ukuri ku bikorwa mu Burundi n'ibivugwa ku Burundi, bakaronka inkuru z'imvaho.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, hatumira abagize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, awusaba kongera inama z'akarere zikabera mu Burundi. Turaza kandi kuvuga ku bibazo by'abagendana umugera wa SIDA mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'inkuru yerekeye umuntu wiciwe imwaro mu Burundi, hamwe n'undi nawe wo mu muryango umwe wakomeretse. Amakuru rero turayagarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimucikwe na cya kiganiro kandi Ntorere Kazoza. Amakuru yibanda ku Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza hasaba ibindi bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EAC gushyigikira igihugu cye kikaberamo inama nyinshi z'uwo muryango. Kuri uyu wa gatatu i Bujumbura hatangijwe icyumweru cyahariwe imyaka 10 u Burundi bumaze bwinjiye mu muryango w'akarere ka EAC. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi, Eroje Wirikaneza.
Ibihari imyaka 10 u Burundi bumaze bwinjiye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC yuguruwe na Perezida Nkurunziza ubwiwe, aherekejwe n'ivyegera vyiwe bibiri. Umukuru w'igihugu yabwiye abatumire bari bahari ko kuva kera imbere y'umuzo w'intwaro z'igikoroni Abarundi bari batahuye umugambi wo kuja hamwe n'abavuka gihugu b'ibindi bihugu vyo mu karere. Yatanze uturorero tw'Abarundi baja mu bihugu vya Tanzania kugura umunyu, abandi mu Rwanda, Kenya n'Uganda bagiye guca ingero, gushikaho abatari bake bagumyeyo bagahabwa kabira k'ivyo bihugu. Yahamagariye abantu bose begwa n'ibibazo vy'injira ry'u Burundi muri EAC gukora batiziganya kugira ngo igihugu ciwe ntikibere intambamyi ibindi mwishirwa mu ngiro ry'imigambi umuryango wiyemeje. Perezida Nkurunziza yerekanye kandi ibitegerezwa kwihutirwa.
Muri iyo ntumbero rero dutegerezwa guteza imbere bidatevye isoko ry'imitaha, gusanisha amategeko agenga ibijanye n'abakori hamwe n'amatagisi, tutibagiye n'ivyo bijanye byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amahera ya leta, kugira tuzoshobore gushika ku rugero rumwe mu bijanye n'ubutunzi hagati y'ibihugu dusangiye akarere. Niyo nzira yonyene izotuma tumenya ivyo tugira akamaro n'ingoga gusumba ibindi. Ibibazo bihari uno munsi birashoboka guhinduka inyishu zizana akarusho ejo aho kera. Umuti w'ibyo byose nuko tuguma dufatanye mu nda, tugakomeza kandi tukanarushirizaho gukunda ibikorwa.
Iruhande y'ibyasaba batwara, umukuru w'igihugu cy'u Burundi anafite icyo yiteze ku bindi bihugu byo mu karere.
Twisunze ubushobozi bw'u Burundi bushingiye ku ndimi, ubwiza bw'imisozi, inzuzi, ibiyaga n'amashamba, ntidukekera ko iciyumviro cyo gutunganiriza amanama menshi mu Burundi cyoshigikirwa n'abo dusangiye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Turasabye rero gukora ibishoboka byose kugira Burundi bwakire amanama menshi. Abaje mu Burundi bariyumvira n'amatwi yabo, bakibonera n'amaso yabo, buryo bakamenya ukuri ku bikorwa mu Burundi n'ibivugwa ku Burundi, bakaronka inkuru z'imvaho aho kuja ku more isaku canke ibihuha bikwiragizwa n'abatifurizi neza ku Burundi.
Raporo za EAC zerekana ko mu myaka 10 u Burundi bumaze muri EAC buri mu banyeshuri beza mu vyerekeye kugurura imipaka mwihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ibihugu vy'uwo muryango. Ariko rero nico gihugu gifise amadeni menshi kurusha ibindi byose. Ideni Burundi bufise rigera ku miliyoni 7 z'amadolari y'Abanyamerika. Intumbero y'indwi yo kwibuka imyaka 10 heza u Burundi bwinjiye muri EAC no kuraba inyungu igihugu cakuye mu kwinjira muri uwo muryango, ivyakigoye hamwe n'imigambi ya kazoza. Amasezerano ashinga EAC yatewe ku mukono ku itariki ya 30 ukwezi kw'11 1999. Kuwandwi ukwezi kw'indwi 2000 naho niho ibihugu bitatu vyatanguranye n'uwo muryango arivyo Kenya, Uganda na Tanzania vyashira mu ngira ya masezerano. ibihugu bigize uwo muryango ni bitandatu. Nivyo bitatu vya mbere gushira ku Rwanda, Burundi na Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo niyo yinjiyemo vuba. Hari mu kwezi kwa kane umwaka uheze, EAC yazubutse nyuma y'imyaka 23 yasambutse kuko umugambi wa mbere w'ubwiyunge wari wabaye mu 1967 uwo muryango usambuka imyaka 10 nyuma yaho. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze. Tukiri mu Burundi, umukecuru w'imyaka 62 yaraye yishwe ku mutumba wa Butazi muri komine Ndava y'intara ya Mwaro hagati mu Burundi. Uwamwishe ni umuhungu we. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yageze kuri sitasiyo ya polisi ahagejejwe umurambo. Niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri inkuru.
Ntimirangeza Maria, umutamakazi w'imyaka 62, niwe yaraye yishwe akubiswa agafuni n'umuhungu we ndi mugwanko Gerevazi w'imyaka 41. Nzoyikunda Meritus, umusore w'imyaka 22 yabana na nyina, akaba n'umuvukanyi wa ndi mugwanko Gerevazi, nawe yarakomerekejwe gushikaho bibaza ko yapfuye. Ibyo byabaye ku muhinga Mowejo ku mutumba wa Butazi agacimbira inkingu komine ya Ndava intara ya Mwaro. Ni muona Gerard umukuru wa gacimbira ka nkingu aratubwira uko byagenze.
Rero ejo hari yashisa 11:55 niho twata tubona umukazana we yarapfuye acaraza tubari ayuko adusangiye turi kwibarabara hari ayuko yoba uwo Gerevasi ari we muhungu wiwe yoba akoze iryobara akicaye nawe bakongera kicya nuwo bivukana mutoyi w'umuhungu yitwa Meritus. Hama rero bigeze ngaho niho bifata tubanga tubuza tudusanga koko uwo Maria ntimirangiza yamze guhwera. Niho rero uwo muhungu amaze kuri ryo baraciye abandanya ngo yigera ku police arishikana hariho. Niho rero ashyira ku police rero abashobora amufata aramushira ko minote ni telefone y'uwo muhungu nyene yarabutse uno munsi yarabutse hari masaha 9 y'ijoro tumbara koroye twe twarayeho. Ubu rero uwo muhungu twitwa yapfuye mutoyi yandusha kwa muganga bamujyanye mu kibimba.
Kubijyanye n'umubano wa Ururanga Gerevazi ndi mugwanko n'umwisi nyina wiwe ntibihurizwa ko n'ababanyi babo. Melania Gakobwa n'umwe mu babanyi b'umwisi ni Mirangeza Maria
ngo yaramupfakaje ngo umuhungu wiwe ngo nyina we yaramupfakaje ngo afishe ngo uburozi kandi jewe twari twabanye kuva imyaka urabona n'ubu narimbaye nta burozi yari afishe rwari urwango n'ukuri icyo nicyo bapfa kandi akavuga ngo yamuhaye hato. Urumva data wanje yagomba hano nawe ntiyari kumwihebera abandi ntibari bwasohoke nta nabi imbere yabwo umubyeyi yari afise. Twari tubanye neza n'ukuri jewe twari tubanye neza n'ukuri kandi yambabaje
Hansira barumwete uwundi mubanyi nawe ati
babana nabi rwose abo bantu nta mubano mwiza bari bafise. Iminsi yose aho bahuye iminsi yose bamaba ari gukekezanya iminsi yose jerepe nawe ati jewe umunsi umwe jenze umwica ndamunda mukureho kuko jewe nta mubano mwiza jewe mbona afise. Ejo rero twari tuvuye kuraba iyo mirima ngaho oya asanga ngo ariko aramutuka ariko amutuka amubwira ngo jewe jerube ngo umunsi umwe jewe ngo heruka gupfungwa ngo umunsi nafashe izina rye wawe ngo jewe nzorizimanganya asanga ariko avuga iryo nyene acaramutsinda harya mu gitoke yakoresheje agasuka aho umuntu uze mwivoka munsi y'inzu harya ntihamutsinze agaramye araba ino hano hepfo ntihamutsinze muga nta mubano mwiza primari bafise kuko n'igihe umugore wiwe yapfa yavuga ngo ari kwarama kandi yapfuye nta mwana mwiza n'ukuri bari bafise ngo ari kwarama havaza n'umwana kandi bagiye kumuhamba.
Sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Mwaro yavuye isasa mu ntayi y'ikibiriraho ica urubanza rwa ndi mugwanko Gerevazi. Umushikiriza manza yagirije ndi mugwanko Gerevazi icaha co kwica yabiteguye nyina wiwe ntimirangeza Maria. Nica uwagirizwa yemeye adashidikanya avuga ko yishe nyina wiwe kuko yamwiciye umugore akoresheje uburozi akagira ko agoma amubwira imvugo y'agacecemeto amukindaga ku muvyimba. Umushikiriza manza yasabiye uwo yashenge diano co gufungwa wo guherayo. Sentare ica mwiherero wamaze umwanya muto senarivuye mu mwiherero yashimye ko wagirizwa atayigoye mu kwemanga icaha imuhanisha igifungo cy'imyaka 25. Igihinga mu ntara ya Mwaro, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine urakoze. Tunyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwayi bagendana umugera wa sida bavuga ko ubuzima bubi babayemo burimo gutuma abasirikare b'umubiri wabo bagabanuka. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu nkambi yo mu Rusenda bagaragaza yuko bugarijwe n'ibibazo bishingiye ku mibereho y'ubuzima butari bwiza babayemo. Abenshi muri aba bagwayi batangaza yuko n'umubare w'abasirikare bari basanzwe batunze mu mibiri yabo yagiye igabanuka ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere yuko bahungira muri inkambi yo mu Rusenda.
Nge nkiza ngaha kubera tuvuye Burundi nashikiye kwanze ibuvira umukobwa wanje yahora agenda ari Bukavu niyo yagenda kwivuriza. Yaramaze kugera kuba soda 1338 ariko kubera ubuzima bwo ngaha ubu ngu yarageze kuba soda 1008 nagiyewe ubu ngu ngeze kuba soda 1803 umva ko abasoda bacu bagiye bagabanuka.
Aba bagwayi bakomeza bavuga yuko imiti banywa ibarusha imbaraga kubera yuko hari igihe bamara kuyinywa ikabasinziriza ahanini bitewe n'inzara bagenda bahura nayo no kutajya ibyo kujya biba bifite intungamubiri nk'uko abaganga babibasaba.
Ibyo kujya biba muri foire nibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibyo nibitosheje nibiye kujya by'abantu bose bajya nabo nyene nuze barazi ingorane z'abagendana umugera wa sida.
Ndonse umwana mfise umwana mutonya nk'ubu mwana mutonya yonga afise amezi atandatu umwana nakironga ivyo ivyinkenerwa umwana yoronga ngo ivyo yonywa umwana nyene afise ubuzima bubi nyene amerewe nabi amezi atandatu afise umwana akwiriye kuronga amata akwiriye nabura amata bama ya amata kugera kumeza ngahe ubu amata ngo yaraheze ubu mwana ni jewe nikorakora mu kuvuga ndamugurire roya nk'umwana mutonya kumuwa roya ni ngorane nk'ubo buyi bushise tugenda gutora ubo buyi tugenda kubufatira nundo dufata ubo buyi na kamara butugirira ubuyi tubushigi tubukoroga imisi itatu baguhaye ubuyi bwa mesa gukwese imiti tunywa mwijorira turboreza tuvyuka dushonje injya nizikwiye.
Kugeza ubu mu ngambi yo mu Rusenda abagera ku 1966 nibo bafata imiti gabanya ubukana bwa sida. Iyi mibare ikabitangazwa na perezida w'ishyirahamwe ryahangaza Muzungu Jean abavuga yuko umubare w'abandi bagwayi ba sida batinya kwigaragaza bityo bigatuma badafata imiti nk'uko biba bikwiye.
Abatorera imiti kuri NSF ibaraka inundu nonga hepfo mu Rusenda ni 1966 ko ari abantu benshi bakunda kwinyegeza bakaza kumbwira nka je Muzungu Jean nsanzwe nabarongoye bakagenda hariya kuri NSF bagatora imiti n'abandi usanga biyubashe badashaka kuyerekana imbere y'abantu bose. Hari gihe bamwe bamwe bahora bafata imiti nabi barayifata nabi bivanye n'imvugo z'abantu bababanyi babo guko ugwa mu gwinshi bamukaza umva ati wogwa mugera wa sida undi ugwa mugera wa sida kubwo gutandukana kijya kintu guko ambulance dutwara badutwaramo haba hari abantu benshi babashengerera bakacavuga ati mbo twe turiri itike turagiye ibaraka abandi nabo bakavuga ati turagiye inundu.
Muzungu Jean ni perezida w'abagwayi bagendana ubugwayi bwa sida mu nkambi yo mu Rusenda arasaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi kuba bahari kugira ngo ababana n'ubugwayi bw'agakoko gatera sida babone uburyo bwo kwikemurira ibibazo batarinze kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi.
Turiko turasaba yuko kugira ngo amashyirahamwe ari ngaha mu nkambi ya Rusenda bashe kudufasha baduheze mitahi baduhereze amashyirahamwe atandukanye abantu bose bashobora kwinjira ndetse n'abajya bafasoni ari abafasoni benshi bakunda gushurashura ugasanga birirwa mu kabare kubwo kubura impuzu zo kwambara ivyo kujya byo gufungura maze ugasanga bari kubarandukiza n'abandi bantu batandukanye.
Nubwo aba bagwayi bavuga yuko ari nta bufasha bahabwa umwaka ushize 2016 niho ishyirahamwe rya ARD ryabubakiye amazu y'amadafari adatwitse n'andi y'ibiti. Ndadasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri Washington DC mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu rero birakomeje noneho ni ikiganiro Ntorereka Zoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza Nani kundo mviriza nhorere kazoza.
Umviriza nhorere kazoza.
Yee, ere gamara sizo. Nhorere kazoza.
Nhorere kazoza, nikiganiro, gicha hija no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu gitegurirwa na studio ijambo
Nturere kazoza
Nturere kazoza
Jerome Nyonzima ndabaye ikaze muri kino kiyago cha politiki Nturere kazoza mwikundira gisamira na kwijwi rya Amerika No musi twatugiye kugaruka ku biganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu. Tukaba dushimikira ku vyumviro vyo gwaruka gwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Reka mbere muri kano kanya mijambo Jean Paul nico ndindiriye aganirize runo gwaruka.
Turi muri komine nahangwa aho turi kumwe na bamwe mu gwaruka bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bava mu mazone ya Ngagara na Kamenge muri kino gice rero tugira tuyage na runo gwaruka mu Burundi no musi ariko ravugwa ikibazo cy'ibiganiro ibiganiro vyarusha bihuza abanyepolitiki murabona ko akarere kashize umuhuza Benjamin Mkapa ngo afashe abarundi kumvikana bwa wari impari mu banyepolitiki bomwe bati aba barajamwo ati ni bajamwo kubwa ubona nkugwaruka usaba iki ubona vyogenda gute
mu biganiro habaho abatumvikana nti haba bumvikana mwisanzwe yo habaye kutumvikana hicaraho bose mu bawo abantu batumvikana sasa yo habaye ngo ati ngo bajye bagize ibi ngo niboja mu biganiro je cyo nosaba nuko twese twoja mu biganiro abakwise abashatse guhirika ubutegetsi bakaja mu biganiro bakemera bakaja mu biganiro na leta y'u Burundi kemera kaja mu biganiro ko bo baravuga yuko batokucyana n'abantu bashatse kubahirika mwisanzwe bareke kumuhereza umutima bemere baje mu biganiro kugira tugire iki tube mu mahoro kuko hatabaye ibiganiro nta mahoro kuko nabonye ne igihe hava mu ishamba harabaye kwicara ku ntebe ha ibiganiro maze baratorira umuti ibintu bigenda ku murongo nuko biri
ubutegetsi bwa buravuga buti ko bari gusasira indavi kibi ati none bagiye mu biganiro no munsi ejo naho mu 2020 ari abazokubita kudeta baje mu biganiro 2025 ati baje mu biganiro abavuga kubabwira ngo iki
mu bisanzwe ibiganiro zokwamaho kuko ijya hari habera ibiganiro hari ntebe ziriyo zijya zagenye ibiganiro nyene zijya zimazindirira abantu nyene bazishyire ko ibiganiro n'ubundi ibiganiro zokuma byabayeho no mide mini veni gushika no mide mini senkane
yego abavuga yuko ko wari gusasira ndava kudahana naho
nibyo ku bantu bahishatse guri ku butegetsi bobo icyo bashira ku icyo bashatse ku ivyo bashatse gushikako musanzwe bashatse ku icyo bashatse gushikako nticabaye okay ko kitabaye rero nuko rero bace babona ko bace babone ko kwicaha hama bajya nawo bari ku butegetsi bace babona ko bajya babona ko kwivicaha sasa icyo cyare kugira gihere nuko bo kwicarana bagashira umuti hamwe ugiye akavuga ati je mpamvu nagiye ngiriki niki na hama mugabishira ngaho hama mukabona inzira uyifata kugira
nawo bagira bayigire baravuga igituma bagira bayigire
eh bakavuga
bashira ngaho ubukagira icyo bushikiri
eh hama
ubwanyu arashaka kuboneka
umuti ukacuboneka
we nkugaruka rero musaba ibiganiro birimo bose muri maki
Bose.
Ikibazo cy'ibiganiro kimwe impari. Kubganyu musaba iki? Mbona vyogenda gute?
Nimbona kure yitwa ni Yongabire Gerard, yaserukira izindi mbona yakure muri zone ya Ngagara. Jewe nkuko aba turi kumwe babivuze nagoma ndabibutse yuko ata kwisi nzima hari umuntu yakira umuntu yagirizwa icaha. Sinamatati navuze ko ari icaha. Nico gituma amategeko yatowe rero kandi twa habaye demokarasi kugira ngo dukureho impunity kudahana no kuvuga bategerezwa guhanwa yarusha nizo biganiro bahamagara rayo bishatse bikaza nka mu Burundi twese tukavyumva kabishya mu mikro abashaka kwicara bakicara abana bakavya sister hanze ya tere canke inzu wabo zabo barimwo uvuga abagirizwa guhereka ubutegetsi abo onye turetse nubu onye nta na rimwe twipfuza yuko bopfa bahamagawe mu biganire ni babanze bahanwe canke basaba ikigongwe abajeje ugitanga ari se barundi ara barundi nta yandi majambo twurenza gahonye
umwe baravuga ati nibajemo ati nibo bafitaniye amatati na leta ati nico cyotuma igihugu kiva mu ngorane kirimo wewe kubera kuvuga uti batojamo inkurikizi zyogira bagiye muri nyabaki
mugiye babona yuko barenganijwe bare kwitura inzego nkuza magunja nke national kandi ntako batakoze baragiye muri ntuze constitutionnel barabibabwirwa neza baraja muri he hanze hose zose barabakura ku nzira nta kuntu rero cyakoresha ingufu ingufu ntizikora nibareke amatora canke ubutungane bukore nikore byari kuza kugenda uburiye ko akoresha ingufu ingufu zirahanwa kandi zitezwe gutuzwa ku isi yose
none kubwanya ibiganiro muti vyojamo bandi
twipfuza yuko vyojamwo abanye politike bose mugabo batagirizwa gukubita kudeta
iki cyumviro muruva yuko muri ako yasendeze wowe ati ko bari kudahana niko vyumva wowe
jewe vema sinzi ngene ukivuga muisanzwe ukukunta agisiguye ni formation ni babahaye niko biri niko ategezwa kuvuga bose niko ategezwa kuvuga kandi na utobaza uyu uwunda kubwira uko nyene barabihonze niko biri byarabinjiye cyo cyo nubona zijya ntebe z'ibiganiro zicara ko abantu badahuza badasangiye bo umwe abone icyaka kindi wundi akabona icyaka iki wundi akabona icyaka iki cyo gituma rezi ya ntebe zicere ko abantu badahuza zicara ko abantu badahuza hama bashire umwe wese akavuga ati je nabigize kubera iki ubundi nawe kubera iki wabigize hama hazo haro muhuza amacha bitoreye nyishu
abishira ndabona muri game ariko rasaba mikro cyo kibaze numva ko ari ukutabona kumwe baba mugwaruka muri ko muravuga muti ivyo bigano nibijemo bose mbere nawo bashatse guhiga ubutegetsi bajemo mbwa murumva yuko ari abavuga bati ko ari kudasasira indava ukudahana ikibi atabo kirazira ko bajamo none izi impari nizo ziri no mu banye politike bwa tuzisaza no mugwaruka muri mwebwe ubona vyogenda gutibi
je nibaza yuko yaba arabahiritse ubutegetsi n'abanye politike bandi twese turabarundi kandi twese dukeneye kubana mu mahoro n'umutekano nibaza yuko boraba abagira ikosa bagahanwa basavye imbabazi bakabareka hanyuma bakaja mu biganiro bumva bahuye banywana
mugabo mwe muravuga muti abashaza guhika ubutegetsi bahanwe
abagira ikosa bahanwa
abagira ikosa mugabo atagira ikosa baje mu biganiro
atagira ikosa baje mu biganiro
ababige baravuga bati ibiganiro nivyo mugabo nikibuza yuko abagirwa ikosa bahanwa n'amategeko
turavye ibi bintu bihuruke mu Burundi ivyo bantu bariko baravuga ngo ati ngo ashobore guhana abantu baravye batangiye mu mizi urumva kuva na kera ho nyene n'umugambwe uri ku butegetsi nigiye waza ku butegetsi ufata ubutegetsi hari amakosa bagira urumva ntibafashe ngo ati ngo nawe ngo ati ngo habe ngo ati ngo bashobore ngo guhanwa ngo ibi byahabo barakoze barashoboye kubazana babicarika ku ntebe bashobora kugira ngo ati barabe ingorane igituma ingorane u Burundi bubayemo bunico gihe je sino kwiyumvira nga anya hanini guhana nkeneye ko ibiganiro byojamwe bose kubera na hajya anya kugira bashike ku butegetsi habaye ibiganiro kandi hari wana makosa bagagerageza kugira ikigongo cy'agateganyo nkuko byari bisanzwe
cyere niyo ngereje nako ndabwire yuko aba bajene turi kumwe ngaha anye ndabibutse neza bareke kwitiranya ibintu n'ibindi kuva mu mirongo nibutse neza cyane 88 93 no kuvuga aho hose bagumye baniga demokrasi twagiye mu ishamba mu 93 bahejeje kugandagura incungu ya demokrasi bacha bavuga ati none demokrasi tuyihebe tuje turagenda kugira ngo tuyihabure ize neza yaraje rero niyi rero y'amatora twaratunganije 2005 2010 na 2015 ubu rero abandi ntibaheze rero bace bavyukira na bukebwe kwera babona yuko demokrasi igomba itsimbatare bacha barara bice bokoresha bacha kuri babande bamema yuzuye baronderize iwabo batarondeze neza igihugu bacha baronde ukuntu bo kubita kudeta ariyo baronde intwaro amagabura nyama ivyo rero nibaso kwiyumvira ngo aya makosa yabaye 2015 kwa asana yatanguye no nane truwa cyangwa kandruven gome oya aya makosa ya 2015 na makosa dasanzwe yugomba gusubiza demokrasi inyuma no nane truwa ubu rero kugira biho neza nibitangure bahanwe cyane bafukame basaba kigongwe ukutamenya kubaho kandi kugwa kibabaje no kugwa ntuvyuke ntataraho turasavye abahuza nabazungu bose babafasha bose babanze bakire ikintu cuko umvisha yuko bosabe ikigongwe canke bemere bahanwe dusabare yuko muri make ko ugenda abatagirizwa kudeta hafuma hagenda bajya batirere din façon message ya WhatsApp abo rero basoge ibupapuro rubafata basotse niba barondera inzira nyaruka yo gufukama imbere y'abarundi n'abarundi kazi
urashikiye ibiganiro bishobora kujya mu bane banye politike bose
yesavuyemwo abakoze ivyaha
je mu make ngageje kuvuga muri make cyo noterera kugwaruka isaba ko hoba ibiganiro bizatosuma bisubi izingwane turimo bice dica zihera umunya tutumva ngo habuze igitoro ngo kwakura ibiganiro nimba ibyo bigano bihuje naka bizingwane turimo dica zihera uvyavuga ngo karahara muganda ntibacura hagendayemo aba icambe na mbere abatafise batavuga rumwe kuko ntogenda guharira abavuga rumwe hama hagenda abo bantu batarima cyabize ingorane
jewe ni rya jambo nyine ngaruka ko icyo tusaba gusa nuko huboneka icicaro cyabagirwa nibi n'abagirwa nibi bakicarana bagatorera umuti icyo nico mbona cyokogwa ubwa mbere kuko ibyaba kudeta bitaragera genda ziko ntivyari igeze kuri amadogra geze nka ubukene ibiki ibintu vyugaye ntivyari ndibaza ibitoro birugagwa amadevize ubukene mu gihugu icyo dusaba rero nibice kuri ya ntebe irabarindiriye kandi nibi biganiro biriko birateba vrem banwa ikirenge bikwega vrema twe turipfuza yuko ibiganiro byova mu bintu byiza tukava muri ibintu hama uburundi ukagenda
abo ibiganiro byova mu nzira kubganyo ari umwizero ni nyabaka
okay ibigano bivuye mu nzira no kuvuga twe twizera yuko ibigano bivuye mu nzira no kuvuga haba hakuvuye mu kintu cyiza hama tugatora tukaronka koyoko abazungu bakazana bakaza kubwinshi kugishinga imitaye
umwizero ni kubiganira uno munsi
umwizero ugeza kuno munsi byugariye hari ahantu
twe nibaza yuko twosaba yuko abanyepolitike tubatumira kwitabiganiye ibintu bizimbye bizimbira mu CNDD ibintu bizimbye bizimbira mu FNL ibitoro kibuze kibura kuri bose rero twe twotumira kugira ngo umutuboneke kuko abavyeyi bararushe gwaruka rurarushe hari ubukene budasanzwe mu gihugu rero ico twotumira abanyepolitike n'abarundi bose nuko kwitabiganiro turize neza yuko bitavye ibiganiro hari kizohinduka haba atari ku ruhande gwa leta n'abari ku ruhande gwa leta bose abajejo kuja mu biganiro bose bakita ibiganiro ndwenda kunda bayaza bahuza ndwenda kunda bayaga bahuza
kuko ngo nayo kwangana ngo nacho bimaze kunda abantu urakoze Jean Paul murakoze namwe gwaruka mwari ko murashikiza ivyumviro vyanyu kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Jerome Nyenzima ndabasezere mwebwe mwese bari ko mwumviriza Ntorere Kazoza ndabipfuriza kuroniko mubanyi no muvyanyu na butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Jerome Nyonzima na bagenzi bawe kuri Studio Ijambo turabakengurukiye nshuti mwese rero twari kumwe aha niho ibiganiro byacu twabateguriye kuri isaha bihumurije tukaba dushimiye mwe mwese mwarimo duteza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Tian Wang wafatanije na Fatuma Karana Arimasi kubagezaho ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi mbifurije mwese mu izina ry'abagenzi banjye ibihe byiza mugire amahoro y'Imana mukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika.